Muracyumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe nyinshuti zacu mwongeye kwirirwa ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza. Turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Aha mu Burundi ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryemeza ko leta ifite umugambi wo kurihagarika burundu.
Ikadutera amakenga rero niyo nyifato rero bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira cyane ibyo tubona hirya no hino byo gupfungira abantu ubusa, kubaremendaniriza, kubomora amaperimanase n'ibindi. Tubona neza yuko babifite iyo bitumbera kurakira ayo majambo abagenda aravugwana n'abo batware bavuga.
Honorable Depute Agathon Rwasa akuriye CNL, turajya kandi no muri Sudani turebe uko imirwano ihagaze. Narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Muri Sudani, imirwano hagati y'abasirikare ba leta n'umutwe witwara gisirikare imaze guhitana abasivili 97. Oriane itangisha karatugezaho inkuru.
Iyo ngwano yabaye ku munsi wa gatandatu hagati y'inteko za leta zirongowe n'umukuru w'intwazangabo General Abdel Fattah Burhan hamwe n'abagwanyi b'umugwi wiyise Rapid Support Forces urongowe na General Mohamed Hamdan Dagalo. Abo basirikare babiri barakoranye muri coup d'état yo mu mwaka wa 2021 yakuyeho leta mfata kibanza yari yashizweho mu ntumbero yo kugarukana intwaro ya demokarasi muri icyo gihugu. Ikinyamakuru Reuters gitangaza ko abantu 365 bamaze gukomereka muri iyo ntambara, ariko ibindi binyamakuru byo bivuga ko abakomeretse bamaze gushika ku 600. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU yasohoye itangazo rivuga ko umunyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres yanebaguye bikomeye ubwicanyi burimwo ubwakorewe abakozi batatu bakorera ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu PAM bijejwe ikigega cy'imfungurwa mu buraruko bwa Darfur. Iryo tangazo rya ONU rivuga kandi ko Guterres asaba impande zose guhagarika intambara buno nyene.
Radio Ijwi rya Amerika, noneho tujye muri Senegal. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku cyumweru bibumbiye hamwe mu rugaga rugamije kurwanya manda ya gatatu ya President Macky Sall. Ni inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Amezi 10 mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu Gorunani mu itangazo rwasavye President Sall kubahiriza ibwirizwa nshingiro no kwirinda gusubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu ruvuga ko giciye kubiri n'amategeko. Macky Sall ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 ntaratangaza neza imigambi yiwe, yamara yari yamirije ibivugwa ko asubiye kwitoza byaba biciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro. Mamadou Mbodje ayoboye urunani Mouvement des Forces Vives du Sénégal F24 yatangaje ko urwo runani ruzogwanya rwivuye inyuma imigambi ya leta ihari muri Senegal yo kwigungira kw'amategeko. Yavuze ko ingingo ya mbere bazofata ari uguhamagarira abanyasenegal guhagurukira icyarimwe mu kurwanya ikiringo cya gatatu cya President Sall kitazoba cubahirije ibwirizwa nshingiro. Ousmane Sonko, umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta, ari mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta bitavye igikorwa cyo gutangiza urunani Mouvement des Forces Vives du Sénégal F24. Ubwo runani rusaba ko abapfunzwe ku mbo za politiki barekugwa. Icyuka kibi gikomeye kimaze indwi zitari nke cibonekeza mu gihugu. Ousmane Sonko n'abamushyigikiye bagiriza leta ya Senegal kuri iki koresha inzego z'ubutungane kugira imubuze guhiganwa mu matora ategekanijwe kuba mu mwaka uza.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Baministri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi, ibyo bita G7, kuri uyu wa mbere bashimangiye ko bashyigikiye Ukraine mu ntambara Uburusiya bwayigabyeho, biyemeje guhuza, kongera no gushyira mu bikorwa ibihano bafatira Uburusiya. Jeffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Inama y'abaminisitiri b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi ibera mu Buyapani yashimangiye ko Uburusiya bugomba gukura ingabo zabwo n'ibikoresho byazo muri Ukraine vuba na bwangu kandi nta mananiza. Ibyo bikubiye mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuyapani. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuyapani Hayashi Yoshimasa yavugiye mu nama yaganiraga ku kibazo cy'intambara Uburusiya bwashoye kuri Ukraine ko kuvuga rumwe no guhuza kw'ibihugu mu gushyira mu bikorwa ibihano bifatirwa Uburusiya ari ngombwa. Nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya atangaje mu kwezi gushize ko igihugu cye kizakoresha intwaro za kirimbuzi muri Belarusiya, kuri uyu wa mbere abaminisitiri b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi bamaganye iyo mvugo, bashimangira ko imvugo mpubutsi y'Uburusiya ku byerekeye ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi itakwihanganirwa. Uburusiya bwahoze ari kimwe mu itsinda ry'ibihugu munani bikize kurusha ibindi ku isi, ariko bwirukanwe muri iryo tsinda kubera ko bwigaruriye umwigimbakirwa wa Crimea mu 2014. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko ibyo bihugu bihuriye ku kuvugana n'Ubushinwa mu rwego rwemeza ko bubahiriza ibyo rwasezeranije iryo tsinda n'isi muri rusange, ko budafite gahunda yo guha Uburusiya intwaro muri iyi ntambara.
Dushimire Oriane Itangishaka, Fidele Niyongabo nawe Jeffrey Mutagoma mutugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri internet y3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Mu Burundi ishyaka CNL ritavuga rumwe na gouvernement riremeza ko leta ifite umugambi wo kurihagarika burundu. Umuyobozi waryo Depite Agaton Rwasa atanga urugero rw'ukuntu leta ibabuza kugira amakoraniro nk'iryari riteganijwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Agaton Rwasa yabiganiriyeho na Diane Nininazwe.
Ubwo twari kugikora itariki 14 ku mugoroba w'itariki 10 nyuma y'isaha 12, umuyobozi mukuru mu bushikiranganje aranterefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarondikiye. Hanyuma ndababaza nti none ko bumviye ko ari ikosa, reka wenda abikosore, hanyuma ndabazanire ibikosoye. Ntiyagira kabisa
iryo kosa babamenyesheje, muragemera ko ryarimo ryari ryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganje
bubiri twavuze itariki. Mugabo kuba tutavuze itariki nabyo nyine nawe akurikije uko amategeko avuga, mu gihe byanditse mu itegeko yuko igihugu kimenyesha amasaha 72 imbere yuko kiba, ibyo nabo nyine bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane. Nuko twavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD de uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganje, bavuga yuko mu mezi abiri ngo CNL ngitoba ngo itakibaho ngo itoba yayihejeje. Nibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya.
Kuki mutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka ryamaze gushika muri ubwo bushikiranganje?
Amasaha yararenze, yamamaganye masaha 12 z'umugoroba. Igikorwa gitekeranijwe bukeye isaha 8. Cyakora uwo gutse cyane twaciye tubandikira bukeye, twaranditse cyete twararijyanye tubaha ibindi sango, turarindiriye nabo nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva bashobora kurondera by'ibyitwazo nyine nk'uko ukunduko.
Hari ivyo mwari muciye ku masonga mukanya kumuvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta Senela. Uwo mugambi amakuru mu bifise ko muyakurahe ibyemezo bikabivya?
Amakuru tuyakura mu makoraniro bigo barakora hirya no hino, amadiskuru akajamba avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambwe. Tukabona rero ku mbuga n'imyifato za bamwe bamwe mu ndongozi bikaziteye amakenga. Turaje ku mbuga n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganje ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi atayicika. Ibyo byose tubona rero bifitanye isano rero n'ayo majambo umutegetsi agenda aravuga, bikadutera amakenga rero n'iyo nyifato rero bamwe bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira cyane. Ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa, kubarema intandiriza, kubomora amapermanase n'ibindi, tubona neza yuko babifite iyo bitumbera.
Imvugo iri muri CNL isa nk'iyo menga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashahamwe avuga ati hariho intambwe barabaye. Agatondwasa umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politiki mu by'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta muri iyo migambwe?
Urumva hari imvugo y'abategetsi bo hejuru, wumva ko ari imvugo nziza. Naramwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'igikukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo, ugacubona n'imyifato y'abatware bamwe bamwe hariya hasi. Yego mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe iterambere ryo bari rihaherera hasi, mugabo ku rubuge ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubusa ya mvugo.
Mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buzaba burumanije imyaka itatu uramutswa igihugu cy'u Burundi, ni hafi gice cha manda ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere zifashe gute muri iyo myaka itatu aha turavuga ku kibazo cy'ubutunzi hari imaze iminsi bivugwa na kizigenza w'ico gihugu avuga ko atamurundi akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze muri senele mubibona gutyo hanyuma muri ico kiringo cy'imyaka itatu ho amanotanga na gute muri ko muratanga
kintu twabonye nuko menga ubutegetsi ntibuzyo buri ko buraja menga no gutabatora nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri iki kintu ngo tubone yuko cyarangutse by'ukuri kucyo muvuze kijyanye n'ubutunzi ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko rero dufate nk'akarorero umuntu yahembwe ibihumbi ijana by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2022 kugira ino munsi ahembwa yo nyene nta n'amafaranga 10 bamwongeye mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'2022 dufate nk'ikibe cy'ibiharage cyagugwa amafaranga amajana 9 cyazinze rwose kumbura 1,200 uyu munsi igwa 3,500 agati 3,500 n'ibihumbi 4 wumva kuri wa mushahara ataco wiyongereye ku 100,000 cyajana na 200 wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abeshijeho na wa mushahara kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze iyo ni imvugo novuga nti ni imvugo y'abanyepolitiki mugabo kumburiye bo babona ibyo bafite bakibaza ngo bose barabifite none ko bavanga u Burundi batunze ko badushora ibintu bingana iki mu mahanga
ariko aravuga ko adashigikiye aravuga ko adashigikiye cyane abaja kudandaza no kubitwara hanze ngira aheraho ariho
none ko u Burundi atabizinga hari ibyo dukeneye mu mahanga nuko hari ibyo dukeneye kuba twashora mu mahanga kugira ngo turonke amafaranga y'igusuma ibyo tutashobora kuronka ngaho iwacu.
Honorable Agathon Rwasa Muramutwa umugambwe Senel utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika.
Natwe turabakengurukiye mugire ibihe byiza.
Radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turacyari mu Burundi noneho tujye mu ntara ya Bujumbura muri komine Kanyosha. Hari abanyagihugu bamaze imyaka igera kuri 36 baburana isambu basigiwe n'umubyeyi wabo batuye ku musozi witwa Buhuma muri zone Kiyenzi baravuga ko bamburwa isambu yabo ku maherere. Ni inkuru y'ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayigezweho na Thierry Ndayishimiye.
Umva rero higeze mu kwindwi 13 bo bimirize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha bataka leta kugira ntibangazwe ngo bave mu matongo yabo. Bagize imiryango irenga 200 ikomoka ku witwa Ntakarenga Umworo yo ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha ivuga ko yatanguye kuburana urubanza rw'amatongo babayemwo n'uwitwa Kavamahanga mu 1977. Muri kino gihe iriko yiyamiriza ingingo sentare yo mu Kabezi yaciye mu mwaka w'2012 yuko bimuka mu matongo babayemwo.
Umva rero higeze mu kwindwi 13 bo bimirize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere. Na cya kiringo sentare yababarira ntibariko baratubahiriza. Ibyo bari bashigiye ko twe tubanza kujya bikera biri muri Nyatongo. Ntabyo turiko turajya. Niho bariko baza bararura n'imipanga tukazugumira tukarira ubwana buza gutufata buza buturirira ko utwirirwa inzara. Nicyo kintu usakaza ingaha yari yaririye agacoki hejuru kujya kumutavuga tudasonze. Byose bararura bidakomeye umuzayaniranyo. Twarakumbagara tukavuga ati nimeze gutwana oneri bintu nuko twasaba yuko icyo gihe cyogera kimaze kuronka rafahantu twihura.
Aba banyagihugu bashobora gutakaza ama hektare 5 y'amatongo ubuserukire iyo miryango uko ari 200 tarsise baranyizigiye yidoga avuga ko icigwa cy'ugo rubanza yabayemo akarenganyo kuko sentare nkuru ya Kabezi yaruciye nabi.
Ugo rubanza rugira rutwangaje ni rubanza rwaciwe ntaga cyacapfuye ntakarenga umworo haci yazo wundi muntu arumenyeshwa urupamwe ntakivuga ngo ntakarenga umworo aracinje kandi atariwe yabura none kayemwe ngituye abarundi koba mu gihugu cyaca yahatukomoka ko yahavukiye muri 33 none ubukije twebwe tugire gute.
Banegura amasentare yo mu ntara ya Bujumbura ko yoba yarashizemwo kamwana wa mama mu gucurubanza canke ko yoba yarafumbatishijwe.
Icyambere twe twaneguye ngiye nikuwe kwa tatu kumbiri zingo babande tukumbe kutubura na tube kuyicheri kwe tunetu babuke kuchakiki zujia mugabu
kukonda abde mbisho inare ya kawezi niwe tumi apate gali kose kawo kandi ukuruanza nikuachie ni mukachi mbiri ngu abashi nanayi mukachi mbiri babande bakumbiri kuko ijihuri kurabura nanu mungu kasanga yolakurusha ukwangana na hajambu shobora kujira usanga ya ageza hafu itanga mungu kajira watingye kuhile gura mungu kasanga hajambo ufise vivanye ni chabaya maze gukora wenu tulire nijie bituma umuntu arengano
isoko ko ryacu ryaragerageje kurondera sentare inkuru yo mu Kabezi abo nabo bakaba barishuye kwa tacho bashoboye kubivuga ko kubera ko basa n'abatacizeye amasentare yo muri iyo ntara hageze aho bibaza ko imanza nk'inzo zosubira kuburanishwa ku mugina
umukuzo w'abarundi nagomba twandikira wete rudusubiza ku mugina twe tuburane nk'uko president yamabivuga imanza zana na nyuma sentare nzigende ku mugina zumvirizwe n'abantu bo ku masiga baba bazi ubu rero twe tuma rusubira mu muryango amasura gakora kandi amasentare ntasubirisha abantu amasentare niyo yamye azingamika abanyagihugu n'icyo gituma abantu bagiye koma
hagataha kuri uyu wa kabiri imijyango ivuga kuri kirangazwa mu matongo yayo yari yituye umuhuza w'abarundi wonawe amakuru soko ryacu rihabwa n'aba banyagihugu yababwiye ko agiye kwiga ikibazo cabo ari kumwe n'abajeje intwaro muri komine Kanyosha isoko ryijwi rya Amerika ryarondeye kandi umujyango wa kava mahanga uburana niyo mijyango ivuga ko iri kiromogwa umwishura ko utavugira ku maradiyo imyaka 45 iraheze uru rubanza rw'iyi miryango yo muri komine Kanyosha ruriko ruraburanywa ibice birenga 90% by'imanza ziri mu masentare na matati ya matongo ibintu biruko mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamayidogeye ubutungane ko budakora neza harimo no kudindiza imanza
bakunze bijwi rya Amerika umwaka urashize tubateguriye ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turacyari mu Burundi Kaminuza y'ibiyaga bigari ibiyaga binini nako ikigo kimakamba yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2013 ibihumbi 2014 ifite amashami atandatu nyuma y'imyaka itandatu imaze ikora amashami ane asana dakora neza nayo ni inkuru y'ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi nayo murayigezweho na Thierry Ndayishimiye
Ibyo ni bisata byigisha ibijanye n'iterambere rusangi imibano amategeko n'ubuhinga ngurukana bumenyi ibindi bisata bibiri biracafise imyaka yose n'ukuvuga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa nyuma ibyo bisata n'ibijanye no gutunganya ubutunzi ibitera bifudika suko hasabwa amahera y'ishure menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa uhagarariye ico kigo Richard Niyonkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyobegwa guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo yoba biterwa n'agakuku ishimwe mediatrice ari mu gisata cyo gutunganya ubutunzi wasigura ko hari bisata bitinywa kuko bigumye
nk'ama génie civil hari gihe umuntu atinya kujya kuyigamo kubera iki arabati sinshoboye ibiharuro byo bari byinshi ibyo twita imboroko zo bari nyinshi ugacusanga uri kuri yumvira nawe uko wiyizi ukabona ati ki ntacho nojamwo ku mpamvu hajashoboye
uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye ico gisata kiramwigisha kwitunganyiriza ubutunzi
ku bitaro ndashobora kuja gukorayo kuko barakenera uje rya mahera hanyuma ku mashure hose ndashobora gukorayo mugabo kandi sinkibagiye ko iyo turiko tuyiga batwigisha no kuraba ibyiwacu ubwacu twebwe ubwacu baratwigisha no kwiteza imbere no kuvuga iyo rero uri kwiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo uri kurakora byose cyo sanga bigiye nabi ariko mu gihe uri kurakora ibyiwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera
Imana ishimwe Estera na we yiga mu gisata nk'ico ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashuri yisumbuye kuko narabikunze
jewe mu ncamake nabonye no kuguma ndabikurikira kuko narabikunze mbonanye nariho no kuma mbandanyeza kuma ndavyiga ndabibamwe ndabikunda uko nyene cyasanga no kuma nkurikira ico gisata
nayo igituma hari bisata bidahurumbirwa nuko hari imyaka abanyeshuri baba bake mu mwaka wa mbere iyo badakwiga itegere risabwa ca 30 iryo shuri ntiriba rigitangura abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata nubwo baba batacifuza bisigurwa na Ishimwe Mediatrice
nk'akaro rero hari uko umuntu ashobora kuza kuyandikisha kuko aba yagishe n'ico gisata ariko amaze kuyandikisha gacusanga uko imisi igendira hera abandi baronse kandi no naho urahaje ko hameze twigishwa n'abavuye Ibujumbura rero bamaze kuba bake baca baraba ukuntu babashira mu bindi bisata mugaba atari kumvozi bavuye
Patrick yagamuka mama Mary yega mu gisata cyo gutunganya imigambi y'iterambere ryahubaye nawe ati abo banyeshuri bibaza kwiga iby'inshuti canke umugenzi yize agatera imbere nawe bizotuma aba nkabo
so tubona kumbure ni hahandi usanga umuntu akurikira abandi bari imbere yiwe bakuru biwe canke abandi bantu b'inshuti canke babagenzi bacize handi naho ugasanga umuntu afise n'intumbero yaje kwiga amurongo iteko ya cyane ne yafashe umugambi wo kwiga mu Rwanda afise intumbero ngo avuga ati nzoshika kuri iki niki niki akafa kwinjira habonye abandi bari cha gatatu gituma abantu binjira muri izo bisata kumbure bimwe bisukurota umuntu agira ati noje muri kirya gisata nzo umuntu ahambaye nzo kwicara mu biro tunganya iby'amahera iby'ubutunzi bashaka rero kwinjira muri izo bisata
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gucyo bakayikora ko Ishimwe Mediatrice na Manishimwe Estera bishuye bati
sinashimye gisata kugira nkore ku mafaranga ahubwo nashimye gisata kubera ko nshobora gukora ahariho hose ataho ni miriwe
oya oya suko ntuwoge haruruko kuko amafaranga naye igihugu franga nshobora kuyiba ngo reko nizihe ngo reka nzoshe nje gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga oya ahubwo mu kontabre nuwe abakwiye gukontrola ibintu neza ku murongo umwanya wo kwiba yotunganya neza ibintu ku murongo
Patrick yagamuka mama mere ati ico kumenya nuko amahirwe y'umuntu ataba yuwundi
amahirwe y'umuntu ntaba yuwundi kiretse gusa mu gihe umuntu wenyene niyo yosanga yagiye mu gisata kagira akabona ko ashitse akagira umwete mu ishuri akagira umwete igihe asohoye iryo shure gukoresha kwa bumenyi yaronse birashobora kumufasha ayizo ndoto yagize akazozishikako izo rero bisobanugira ni gukora bisaba kwikuramo kurera amaboko bisaba gukoresha bwa bumenyi uba wararonse
kubwo umupatiri ari kariga mu gisata cyo gutegura imigambi y'iterambere hubaye ati hari ibisata ugaruka ngo kwitayeho na cyane cyane mu Burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere reka tubwire ibyo yashimye muri cyo gisata
Icya mbere nuko mbona ko ari gisata izo umuntu yiga yibumenye umuntu aronkayo buramwugurura ukamuhizi yumviro zingeneyo ja kubaho ahabaye ningeneyo kwiteza imbere icya kabiri naco ico gisata kiraheza igaha umuntu n'iziyumviro ingeneyo genda agateza imbere abandi ahabaye akabahizi yumviro akabugurura ubwenge akabafasha akabunganira kugira ngo imigambi y'iterambere biyumviriye bariko barakora ubwabo canke bari hamwe na hamwe mu mashira hamwe koko ishobore kuje imbere kandi ishobore kurashikana ku kintu icya gatatu rero nico kitwinjizanye zina muri uyu mugambi wa leta wuko abenegihugu biteza imbere mu makoperative mu mashira hamwe
Patrick yagamuka mama mehe ati co gisata ni cari gikwiye kubura abacigamwo kuko ni kirumara mu gihugu
kubwizo rero nticari gikwiye ahubwo kubura abanyeshuri bacinjiramwo ahubwo nticari gikwiye kura nk'abanyeshuri benshi kugira ngo turonke abantu benshi b'incabwenge bimboneza mu iterambere mu migambi kugira ngo aho tubaye batwunganire badufashe mu iterambere dushire ku iterambere turonke ubuzima turangene twibeshaho hanyuma dushobore no gutanga n'akazi kumbure aho tubaye muri bene wacu nabujyana cyane cyane tubona ubu uye abarondezi b'akazi canke mbere ntaba kazi kaheze nshobora kurondera gushasha aho twita abashomeri batera bagwirirana
inakari Leo Deta yahejeje muri ico gisata ati mu Burundi ico gisata ni kirumara mu gihe hari gwirirana ry'abantu bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane zitegwa n'ubwinshi bw'abantu
ico gisata kijanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni gisata cyiza cyane kuko tutabyirengagije umuntu adokenera iterambere kuva vute uraza yitabye imana nuko nk'igihe cy'u Burundi kundi uno musi turikuturonka abantu benshi baba muri kino gihugu zari bikwiye rero yuko aba bana bahejeje ubunyene baca biga kino gisata kugira bashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi.
Patiri yagamukama agarutse ku gisata cigisha iby'imibano kiza carazimanganye muri ico kigo ca kaminuza asaba ko n'ico gisata cohurumbirwa nk'ibindi kubwiwe ntaterambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari ibibazo mu gihugu kivuye mu ntambara nk'u Burundi n'andi matati abahejeje ico gisata barakenewe kuko iterambere ntirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara. Inakarire Odeta aremeza ko hari urwaruka haruja kwiga ibyo bisata kugira bazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze iminsi biba hamwe hamwe.
Rero bipfuza kuja kugera amahera yo mu mabanke yo mu mavuriro y'abagwiza tunga kugira bikunde batunge hakiri kare oro itunga gize bari kurirondera babanje guca hasi nico gitumona uno musa ama banke menshi usanga yibwe ama opitu gasanga yibwe kubera abo bana nta karanga mutima muri bo bafise bafise karanga mutima ko kugomba gutunga ihute hute.
Uwo mukenyezi arababazwa no kubona urwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye.
Birambabaza kumva uja kwiga kugera amahera aho bakwize kugera abantu kugira dushobore gutunganya neza iyisi Imana yaduhaye iyisi tuyitunganye neza ku buryo nk'uko umukuru w'igihugu avuga umunwa wose urongo icushira icyo fungura umufuko wose uronka amafaranga aya mafaranga turondera iki kintu turondera cyo gushyira ku munwa ni ngaha muri inosi dutegereza gutunganya tukayikora hanyuma duhejeje kuyikora abajera ibyo twagize akaboneka.
Ntakaruta Imana Sylvie yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari no mu bashinze kaminuza imwe yigenga mu gisagara ca Bujumbura arabona ko kubera hari bisata bitakigira ababyigamo bizotera ingorane igihugu muri kazoza.
Ubu rero ingorane bishobora gutera ivyo nuko igihugu kizobura incabwenge abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Icyo ni kibazo gikomeye cyane umuntu yibaza yuko igihugu cari gikwiye kuraba inge ne ico bisata bitohebwa burundu kugira ngo abantu babihurumbire kandi bumve yuko burya igisata cyose ucize ushobora gusanga bagiteye imbere.
Uwo mwigisha wa kaminuza abona ku rupapuro rw'umutsindo atari go rukuru igihambaye nitukoresha ubumenyi warose muri kaminuza
nuko abantu bokwikura umutwe yuko diplome go rupapuro rw'umutsindo ari bo buzara ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza bivana n'ingene umuntu atahura karondera ingene ubuzima bwiza ahava kabushikako ivyo yize ingene abikoresha kugira ngo ubwo buzima bwiza bimufashe gushikira ubwo buzima bwiza.
Kugira ivyo bisata bikundwe rero ntakaruta Imana Sylvie abona ko abigisha guhera mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza babikundisha abanyeshure mu Burundi gushika mu mwaka w'2022 haharugwa amakaminuza agera kuri 41 kandi umunyeshure niwe yitorera igisata yigamwo ayagera kuri 38 yose nayabigenga murayo indwi ari mu gihugu hagati nayo kaminuza za leta ni zitatu kandi ubushikiranganje bw'indero nibwo burungika abatoye ikibazo cha leta mu bisata bitandukanye byazo bisunga cyane cyane amanota umunyeshure yarose n'igisata yize mu mashure yisumbuye ariko bamwe bahora basaba guhindurirwa aho babarungitse kwiga nubwo hari abadatunganyirizwa nkuko baba babyifuje.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu, aya makuru twari twabateguriye kuri isaha n'ahangaha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye, maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika yabali. We've got you. radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.